Radio Indundi Culture, amakuru mu Kirundi.
Ubandanya kumviriza Radio Indundi Culture akaze mu makuru mu Kirundi twabateguriye tuyahereye kuri zingingo nkuru nkuru. Haraba polisi bapfunzwe abandi birukanywe mu gipolisi kubera icaha co guhohotera abantu nkuko vyerekanwa mu cegeranyo c'umugwi w'igihugu wigenguje jwa gateka kazi na muntu mu Burundi co mu mwaka uheze. Icegeranyo cerekanywe mu nama shinga mateka kuri uyu wa kane. Abarundi bifashisha ibarabara ry'igihugu rigira 20 rihuza Burundi n'igihugu cha Tanzania barashima ko ibijanye n'urudandazwa biriko bigenda neza kubera iryo barabara ryasanuwe haraheze amezi atatu. Hafi yaho muri komine Butaganzwa mu ntara ya Buhumuza abanyagihugu baho bavuga ko babuze isoko rusangi ya kijambere bagasaba ko boroswa isoko ya kijambere kugira ngo ibibazo bahura navyo biheze bihere. Ano makuru muri komine yashikirizwa na Jota Miratuzi fatanye mu ngabwe ivyuma na Mathieu Habona Yesu.
Radio Indundi Culture.
Abantu babiri b'abakenyezi barayibitavye imana ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu mu isanganya ryabereye muri zone Kabuye yo muri komine Kayanza aho bita mu ikorosi rya Bururi. Aho naho hakaba ari ku ibarabara ry'igihugu nimero 6 rya Kayanza Ngozi. Inkuru zitangwa n'ababonye iryo sanganya zikemezwa n'abajeje intwaro zimenyesha ko imodoka yunguruza abantu yo mu bwoko bwa Air Ponctuelle yariko ija mu gisagara ca Bujumbura yasetse ipikipiki yari ihetse abantu batatu bavuye ku maziko. Abo nabo bakaba barabo bakenyezi babiri bitavye imana hamwe n'umwana, ariko we co kimwe n'uwaratwaye iyo pikipiki barakomeretse cane baca bajanwa kwa muganga. Iyo modoka n'iyo pikipiki bikaba vyarononekaye cane. Umugwi w'igihugu wigenguje jwa gateka kazi na muntu mu Burundi CNDH umenyesha ko utewe impungenge na bamwe mu bapolisi bahohotera abantu bamwe bakanicwa nkuko biri mu cegeranyo cakozwe n'uyo mugwi mu mwaka uheze. Hashikirizwa ico cegeranyo kuri uyu wa kane mu nama shinga mateka. Abashinga mateka bashatse kumenya nimba abakoze ayo mabi barahanwa. Uyo mugwi wemeza ko bamwe bapfunzwe abandi nabo birukanywe mu gipolisi. Idonido na Odiro Nkejimana.
Kimwe mu vyashikirije ashikiriza ico cegeranyo, Martin Blaise Nyabo harongoye mu gwi gihugu wigengujejwe ivyagateka kazi na muntu CNDH yashikirije ko araba polisi bakoze amabi nko kurasa abantu canke kubahohotera.
Afin de préserver l'identité des victimes concernées.
Kugira dukingira imyidondoro y'abakozwe ko nayo mabi, amazina yabo twatanze mu funyo hakaboneka indome nkenke kumbe ziri mu igiza ayo mazina. Imakamba CNDH yarakoze ku vyashikiye Back Honest byatumye akurikiranwa polisi bane bagirijwe kumuhohotera. Dosiye yarashikanywe muri paraki. Imuyinga harakurikiranywe dosiye witwa Moka EJ yishwe arashwe n'umupolisi. Ubona bakaba yaraciriwe gupfungwa burundu no kuriya indishi ya kababa. Ikiriri CNDH yaravugiye witwa Majazari yakubiswe n'abapolisi bakamwaka n'ibyangombwa. Babikoze barahanwe mu kuvuza umuntu no kumusubiza ivyo byangombwa. Ingozi naho nyene CNDH yarafashije uwitwa Ndikuseti nawe yakubiswe mu gihe ariko asuzumwa mu bijanye n'impusha zo kunyonga ipikipiki baranayifata. Byatumye paraki ikora amatohoza iranasubiza ipikipiki. Umushinga mateka Redempteur Gahitira yasavye ko hotomogwa ibihano nyamukuru abo bapolisi bafatiwe.
None kwa abapolisi bamaze kubafata mu makosa babakoze, mwotubwira ibihano mu nyuma babafatiye. Amakosa kuyabona ni kimwe, tumenye kandi rero n'ibihano babafatiye byo bavyiza cyane rwose kandi biza biremesha n'abenegihugu kandi bigatanga akarorero ku bandi bapolisi bagenzi babo bantu babakoze amakosa.
Kuri icyo kibazo Martin Blaise Nyaboho yishuye ko bamwe bapfunzwe abandi birukanywe burundu muri urwo rwego.
Amadosiye yegwa ku bapolisi twarayerekanye bihano ni bibiri. Hari abapolisi bapfunzwe n'ubu bagifunzwe mugu wa kabiri, n'abapolisi babaye revoke barakuwe burundu mu kazi k'igipolisi.
Muri ico cegeranyo umugwi CNDH ukabuvuga ko hari amatohoza wakoze ku bantu 10 bivugwa ko baborejwe igufa, hamwe n'uko wakoze ku bantu 36 bivugwa ko banyurujwe, bamwe bakaboneka abandi bakabugwa irengero muri ico kiringo c'umwaka 2025 ushira 2026.
Nabanyagihugu babana barangurira imirimo kwibarabara rya mbere rya bwiza muri komine Mukaza mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura barashima ko ishyirahamwe Regidezo riherutse guhindura insinga z'umuyagankuba zari zarashaje. Basigura ko insinga zashaje zabatera amakenga kuko zahora zaduka ku muriro, bagasaba ko n'ahandi hari insinga zashaje zosubirizwa na nshasha. Ubuyobozi bwa Regidezo bwaheruka gutangaza umugambi wo gusubiriza insinga zishaje mu gihugu cyose. Ni inkuru tubaza Clelia Kankundi.
Abo basanzwe baba nabarangurira imirimo aho kwibarabara rya mbere ryo muri quartier bwiza bavuga ko bashimishwa n'ihindugwa ry'izo nsinga zitwara umuyaga nkuba wishira hamwe Regidezo mu byo rijeje harimo gutanga umuyaga nkuba na cyane cyane ko hahura haduka nk'umuriro ahashikira umuyaga nkuba.
Twe twabimezerere kumbure twavuye dushya mu minsi mugabo arashoboye kubidufashamo kandi indwi zibiri ziheze amatsinga yose yaraherutse gushya baraje barabikora barazana amatsinga mashasha hama ayarasha jubala ya tuwa
yaraidi miishi wala hindu intiga nye wadi kurangira kumza hizi asha jwa shahizi hindi kukira ni mzo soe kutezi ngola tuwa abza kiliene za kuwa wako mza wala biteza yini ngola ni nye nkasanga haba yu waka langa hami wala ba mbunya kufa wadi hindu leni wila suwila ku
umuriro bashikiri zako bahora bati nyako na mazu yahu ashura gufatwa
kwa mwono abati mwaka nguwa yewe shizu maturi nuka kama tukata wadza mabijesu wa wakaza kutu ngani
bamwe n'abandi basaba ko n'ibibanza bifise ingorane nk'izo zohindurirwa insinga hamwe n'uko abakozi bishira hamwe Regidezo bogwiza ingendo bagenzura hari ibikoresho by'iryo shira hamwe
yo dufasha kera kujya kumenya ashira abantu mu matero bakurikirana iby'insinga iby'imiriro bakurikirana byo ku mpango ku mpango insinga kumenya ku mwanya bakabihindu kuko bo hariya babazi insinga ikiringo zimaze zishaje zimeze nawe zimeze neza.
Mu kiganiro n'abamenyesha makuru co mu kwezi kwa mukakaru guheze umuyobozi mukuru w'ishira hamwe Regidezo Jean Albert Manigomba yavuze ati
yimihora ipiragiza kubena igihugu irashaje ari umugambi munini yatwatanguye wa sente urimo gusubiriza imihora yose ishaje yo ngahi bujumbu kuyisubiramwo tukayishyira ku rwego rwo hejuru ya modernisation kugira extension y'amakaritse ku nkengera z'igisagara atasanzwe afise amatara ibyo o biri mu isoko turiko turatanga ubu aho twizeye neza yuko tariki imwe y'ukwezi kwa mbere mwaka w'2027 ibikorwa na binyeri bizaba bitanguye nyezina.
Muri uwo mugambi ya Saint harimo kandi n'ugukomeza n'ugusubiramwo imihori jana umuyaga nkuba mu ntara zose zo hagati mu gihugu hamwe n'ukongereza ingufu n'ubushobozi kubiturishira hamwe Regidezo isanzwe ifise kugira bikomere bishigwe ku rwego rwo hejuru.
Imiryango yahora ifitaniye amatati ntiyakira kumwe ishigwa mu ngiro ry'ingingo z'umuguje ryo kuvugana ukuri no kunywanisha abarundi sever mu gihe ico gikogwa caranguwe kuri uyu wa kane ku mugwa mukuru wa politike Gitega mu makati ya Shatanya Magarama na Birohe. Mu matati yahuza umuryango wa Bibara Pierre Claver yishwe mu mwaka w'1972 n'umuryango w'umugwiza Tunga Tariq Bashir uyo yashikirijwe ikibanza n'ibirimwo muri quartier Shatanya arashimira umugwi CVR ariko ku rundi ruhande bakavuga ko bazokwitura izindi nzego. Idonido na Anise Ntangufu.
Nziga masore ya Pascazi umunyamahanga w'umugwi w'igihugu ujejwe kuvugana ukuri no kunywanisha asaba abajejwe intwaro gukurikiranira hagufi ishirwa mu ngiro ry'ingingo z'uyo mugwi zijanye no gusubiza ibibanza n'amatungo yose ari muri byo imiryango yanyazwe mu 1972. Ico bashaka Wilfried yaserukiye umuryango wa Petero Claveri Bibara yashikirijwe ikibanza cyo muri quartier Shatanya mu gisagara cya Gitega hafi y'isoko nkuru ya Gitega yashimiye uyo mugwi CVR ko batunganirije arimwe nabo bavukana kandi ko ico gikorwa kije kugabanya agahinda bari batewe no kubura umubyeyi n'utwabo. Uyo muryango wa Bibara Petero Claveri ukaba kuva mu kwezi kwa Rusama uyu mwaka umugwi CVR washikirije ico kibanza waciye utangura ibikorwa byukubakamwo utuzu twidandarizo turiko turakora muri kino gihe. Ku rundi ruhande rwa Tariq Bashir bari bafitaniye amatati y'ico kibanza umushinga wa manza Kiyuku avuga ko umugwi CVR utanabanje no gupima ico kibanza uko kingana ko bagiye kandi kunguruza urubanza mu zindi nzego nubwo ingingo y'umugwi CVR atayindi senare mu Burundi yugungururizwamwo ku kuko amenyesha ko ari kibanza uyo muryango wa Tariq Bashir aserukira ufite ibyemezo byose wahawe n'inzego za leta zibijejwe icyo gikogwa cy'umugi sévère kikaba cabaye kandi mu makartier ya Magarama na Birohe mu gisagara cha Gitega ari se nagumva Gitega Radio Indundi Culture
Radio Indundi Culture
Makuru twateguriye arabandanya abarundi baca mu barabara ry'igihugu rigira 20 rusengo gisuru kujabuka mu gihugu ca Tanzania barashima ko imigenderanire mu vy'urudandazwa yongeye kuba myiza inyuma y'isanurwa ry'iryo barabara haraheze amezi atatu basigura ko abarundi baja kurangura canke gusumira Tanzania abatanzania nabo nyene bakaza gusumira no kurangura I Burundi ibyo kandi ngo bikaba byoroshwa n'imigenderanire myiza iri hagati y'ibihugu vyompi mu ntara ya Buhumuza twakura Pantaleo na Karutimana
nkuko byiganwa n'abadandaza b'abarundi ba mu makomine ya Gisuru na Ruyigi ni mu ntara ya Buhumuza isubigwamo gibarabara y'igihugu numero 20 rya Rusengo Gisuru cyarazanya karusho kaboneka kuko abadandaza barikoresha mu kurangura ibifungurwa bimwe bimwe biva mu gihugu cya Tanzania ahani nk'indagara itomati imitome n'ibindi abadandaza bongera gusigura ko ibyo babikesha amasezerano yo kubana neza bita bijirani mwema yasinywe hagati y'u Burundi na Tanzania kuko ayo masezerano basigura ko bashika neza muri icyo gihugu kandi bikagenda neza naho nyine ku bidandaza bimwe bimwe birihigwa amakori mu kwinjira abadandaza babandanya bigana ko bigaruka bigateza imbere itangwa ry'amakori n'amatagisi mu Burundi kandi bigatanga akazi basaba amareta gushishikara utwigoro two korohereza abanyagihugu kuko ngo n'abatanzania bishikira mu gisuru cyane cyane inanasi zisanzwe ari nyinshi muri kino gihe mu gihe cya kumoso bakarangura kandi inkoko n'ibindi ibyo abarundi bashima ko bica bituma amashiringi agwirirana maze n'urugero rwo kuvunjwa rugasubira hasi ni mu gihe muri uyu mwaka byageze aho ijana ry'amashiringi rivunjwa yababa amajana atatu y'amarundi ariko ubu akaba avunjwa amajana 20 gusa bica byoroshya kandi ibiciro ku bidandazo bikomoka canke bicishwa muri icyo gihugu cya Tanzania bica bituma umuguzi yoroherwa Mugisuru ntara ya Buhumuza Pantaleo na Karutimana Radio Indundi Culture
Tukiraho mu buseruko nyene komine Butaganzwa mu ntara ya Buhumuza irabuze isoko ya kijambere abanyagihugu barenga 109,000 baba muri iyo komine bashikiriza ko batoroherwa mu gushora ibidandazwa vyabo babwirizwa kuja mu makomine bahana imbibe ubuyobozi bwa komine Butaganzwa busaba ko iyo komine nayo yo kubakirwa isoko ya kijambere ni inkuru tubaza Egide Nahayo
yo komine ya Butaganzwa yo mu yahoza ari ntara ya Ruyigi ubu iri mu ntara ya Buhumuza ntiyahinduye izina cyangwa ngwije ko indi komine mu ndingarizo nshasha uretse zone bisinde yiyongeye ko ikava ko igice cy'umutumba wa Titi yo komine rero ikaba itigeze igira isoko ya kijambere abanyagihugu baremera mu dusoko tumwe turema ku mugoroba
oya nta masoko rusangi ahari nubusoko buhari nubusoko nyene buto yiburema ku mugoroba bashiramo nyamuntu ko kudufungurwa rango aba babegeye aho hantu borohwe mu kronko ibifungurwa
iyo bashatse gushora umwimbo wabo cyangwa ibindi bidandazwa bajya mu masoko y'amakomine ahane mibe na Butaganzwa ibitorohera abanyagihugu nayo komine kahombera amatagisi
kunguruza ibidandazwa byawe cyangwa umwimbo wimbuye biragorana icyo akabiri ni ronde y'abakozi babitwara ku makinga barakuzimba ugasanga na yanyu ari kuronka uciye yihomba na komine yabihomberamo kuko udashoboye kugira ngo utange amatagisi umuntu na komine neza ngo yinjize amafaranga
onezime ngenda ndumwe umusantere wa komine Butaganzwa amenyesha ko ibura gisoko ya kijambere bituma urudandazwa ruhungabana nk'umugihe cy'imvura
komine yose nta soko rya kijambere rifise isoko twokwita yuko kifashe ni isoko cyo kumugwa mukuru wa komine naryo rirema rimwe mu ndwi ku munsi wa gatatu kandi ni isoko baremera hasi ayandi yoyo ni ya masoko amwe abantu baza kwifashisha usanga arema ku mugoroba nk'imvura iguye umwe munsi isoko ntereza ngo rireme ariko harakizuba aho rumba n'imitende izuba rirabakira mugabo isoko rikarema
aha akabona ko komine Butaganzwa nayo yari kwiye kuronswa isoko ya kijambere
muri yambo ndo kazoza turabona yuko ikomine ikeneye isoko keneye isoko turatoradodora turabe yuko hari umugira neza yoshobora kudufasha kugira ngo turabe yuko dushobora kugira kuboneka
abantu barenga 1900 nibo baba mu mazone 5 agize yo komine ariyo bisinde biyogwa mugege muriza hamwe na rugongo
Rakoze Jide na hayo zimwe mu ncabwenge z'abarundizi ba mu mahanga ziranegura ko amashure y'imyuga adateye imbere mu gihugu cy'u Burundi zikabona ko akwiye kugwizwa ariko hagashingwa ibisata hisunzwe iby'igihugu gikeneye umushikiranganje w'indero aremeza ko ico gisata kigifise ingorane ariko asigura ko hariho umugambi wo kugwiza benayo mashure ni nkuru tubaza Alice Ndayizeye
Abo barundi ba mu mahanga basigura kwa imashure mu Burundi adateye imbere kuko hari bice bimwe bimwe n'utuntu duto duto abahaba bakenera abahinga batubafasha bava kure ariko gusaba ko hobe impunyanyuro muri ico gisata
amashuri y'imyuga twarayibagiye turacafise ahantu bagushiriye ko installation ku nzu ampuri gasha ikazigira urumva ikononekara utaronse uwo muri residezo utazofa warasubiye kugura ampuri ngo urashitseko nta kuntu umwe dufasha tukagira reform tukubaka amashuri y'imyuga initiative bise mu mutwe niyi kubaka ishuri y'imyuga muzorungikamwe orientation abanyeshuri bahezeje konkuru yo mu wicumi ni kuvuga bakiga imyaka 3 atakindi kintu uburimye n'ubworozi bijane n'uburovyi electricity na plomberie bijane no kubaza
ikindi basaba nuko muri ayo mashuri hoshigwaho ibisata bivanye n'abahinga igihugu kiba gikeneye
ni Maroc bo bararaba ama fonction y'inzi igihugu gikeneye bagaheza bakagira ama programme a fonction y'inzo bakeneye muri iyo periode technique iguma ikiyumvira biga muri programme z'igihugu twoshira mwizi rero ni muri ko murakora ni ziza ko host muguma muri aba vision igihugu bega no musi dukene no personnel meze gutse tuna bivyo vya ma court technique mu kabigwiza ko no musi ndavye systeme twigamwe kuva mu kera ngiranga kuva ku babirigi niyo tukirimo winjiye en profondeur izigihugu keneye ugasangiye strategy ntayi hari
umushikiranganje w'indero François Habyarimana aremeza ko ayo mashure mu Burundi hagifise ibibazo naho hariho ibimaze gukogwa
amashuri y'imyuga ha mu gihugu wacu taratera imbere ariko c'est pas un manque de volonté du tout ko murazi ko higeze ku mugambi uko bakare centre d'enseignement des métiers dans toutes les communes bega abigisha baza kwigisha ijya myuga bega turabafise mbega lo materiel didactique ibikoresho mbega est-ce que les ateliers sont équipés pourquoi est-ce que ces ateliers ne sont pas équipés les moyens sont limités kandi buryo ubu kiryoshe abanyeshuri bamaze kuba sensibiliser bamaze kumva yuko utize technique umenye ntiwize hagiye hageze orientation turagira ikibazo cy'abakabasa technique
Naho biruko ubwo bushikiranganje buvuga ko bwateguye amafaranga yo kugira ivyigwa kubikenewe kugira hubakwe ibindi bigo vy'imyuga ikigo c'urusi mu ntara zose
Na rero turangirije amakuru twabateguriye ndabashimire mwebwe mwese mwari muyateza birishimire na Mathieu Habana Yezu yamfashije mu hinga bw'ivyuma ano makuru mwari ko meyashikirizwa na Jota Miratuzi mubandanye mugira ibihe byiza